Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese, dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 29 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na 2016. Kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Nabo bari bazanye ibintu bari babitekeye, nka burya batekera impunzu twe twita ibishoboka, kugira ngo bajya baja kubidandaza biboneka yuko ari impunzu bakwiye kurangura.
Uwo ni buramatari w'intara ya Rumonge Juvenal Bigirimana avuga ku bantu bafatanye ibirwanisho mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu rishyira ku munsi wa kane. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya. Nyamara reka dutangure ku makuru avuga hirya no hino, tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana. Waramutse neza Aloyisi.
Mwaramutse Fideli, mwaramutse namwe mwumva ijwi rya Amerika. Tuyahere ngaha muri Amerika. Hillary Clinton ahejeje kwemera ku mugaragaro mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe w'abademokrate ririko ribera mu gisagara cya Philadelphia ko agiye guserukira uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa 11 uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2016. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi aracyari muri icyo gisagara cya Philadelphia gukurikirana iryo koraniro. Mwaramutse Thomas.
Waramutse neza Royi.
Wo tubwira mu ncamake ibyo ahejeje kuvuga uwo mukenyezi.
Amaze nk'iminota itagera kuri itanu gusa arangije ijambo rye. Ubungubu umuryango we wamusanze hejuru hari wavugira ijambo. Umugabo we babanje barahoberana cyane. Ubari kumwe rero n'umugabo we n'umukobwa we n'umukwe we n'uzamubera vice president n'umugore we. Iryo jambo rero yagombaga kwemera ko ku mugaragaro kuye nyine kwa zaba kandida w'ishyaka, kuko nicyo cyari ikintu cya mbere. Ariko nanone akavuga ibitekerezo bye, imigambi ye, akanimenyekanisha. Yabanje kwamagana Donald Trump bazahangana mu matora mu kwa 11. Avuga ko ari umuntu ushaka guca abantu mu bice, umuntu ushaka kubaka inkuta hagati y'ibihugu. Asobanura ko batazubaka inkuta ahubwo bazubaka ubukungu bukomeye, bazafatanya n'ibindi bihugu ku rugamba rwo guhashya iterabwoba. Yamwikomye cyane avuga ko mu byamwongereye ubukungu cyane harimo umuco wo kwambura abakozi be. Hillary Clinton yavuze mu magambo make uwo ari we n'imirimo yakoze irimo kuba senateri na minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Yabaye kandi first lady, ni ukuvuga umufasha wa president, icyo gihe nyine president Bill Clinton imyaka 8. Hillary Clinton yasobanuye ko iwabo bamwigishije isomo ryamubereye inkoni ikomeye ya buri munsi, isomo ngo nta muntu wenyine wigira. Mu buzima bwe yahuye kandi n'abandi bantu benshi bamubereye icyitegererezo, byamuhaye imbaraga zo guhora aharanira impinduka nziza. Hillary Clinton yibukije ko ishyaka ryabo ryanditse amateka, kuko ribaye ishyaka rya mbere rikomeye ryemereye umugore kurihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu. Aha bamuhaye amashyi menshi cyane abari bateraniye hano muri iki cyumba kinini cyane. Yasezeranije abaturage ko azakora uko ashoboye kose kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kuba bwiza, by'umwihariko mu rwego rw'ubukungu. Ati yego, Amerika ni igihugu cy'igihangange ku isi, nicyo cya mbere, ariko hari abaturage bitageraho neza uko bikwiye ku buryo usanga ndetse harimo n'ababifitiye umujinya. Ati dushobora gukora uko dushoboye tukabikosora. Mu yindi migambi ye yavuze ko yemera ibyo abahanga bavuga ko ku bibazo by'imihindukire y'ibihe. Ati rero tuzakora uko dushoboye kose dufatanye n'isi yose tubihindure kandi bizabyara imirimo. Yemeye kuzanoza amategeko agenga abimukira, azaharanira uburenganzira bw'abagore n'abana. Ariko ngo ikintu azihutira kurusha ibindi naramuka atowe, birumvikana, ni ugushyikiriza inteko ishinga amategeko umushinga wo kuzamura imishahara ku buryo butarabaho muri iyi myaka 60 ishize.
Urakoze Thomas, turagushimiye cyane.
Yego, ndabashimiye nanjye.
turabandanya makuru yacu n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rimenyesha ko rihagaritse imfashanyo ryahora riha abanyagihugu bo muri leta ya Borno muri Nigeria ku mvo z'umutekano, ni nyuma yaho ikamyo za UNICEF zitwaye imfashanyo zigwiriye mu mutego w'abantu bataramenyekana. Ibyo byabaye ejo ku munsi wa kane. Igisata cyawo ni cita ku bibondo. UNICEF kimenyesha ko umukozi wacyo hamwe n'undi mukozi afitaniye kontra nabo bakomeretse muri ico gitero, bakaba bariko baravurirwa mu bitaro vyo muri ako karere. Ivyo bibaye inyuma yaho ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe igabishirije muri indwi ko abantu barenga ibihumbi amajana atanu muri iyo leta ya Borno bakeneye imfashanyo yihutirwa. Bamenyesheje kandi ko abantu bashika ibihumbi cumi na bitanu bo mu gace kahitwa Banki bamaze umwaka urenga bihishije batinya abarwanyi b'umugwi wa Boko Haram. Ayo mezi yose bamaze batagira ibifungurwa byatumye amagara yabo asinzikara cyane, kandi na cyane cyane abana bato bakaba babangamiwe no kubura ibifungurwa. Abasirikare batanu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barakomerekeye muri Afghanistan mu gihe bari mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba bafadikanije n'inteko za Afghanistan ku magenekerezo ya 2024 na 2025 z'uku kwezi kw'indwi. Umusirikare wa Amerika John Mick Nicholson arongoye inteko za Amerika muri Afghanistan yamenyesheje ejo ku munsi wa kane kwabo basirikare bakomerekeye mu ntara ya Nangarhar iri mu bumanuko bwa Afghanistan Afghanistan bariko barakizura ako karere. Amesha ko bariko barafasha abasirikare ba Afghanistan kwigarurira ako karere bahitanwa n'igisasu cyatezwe n'umuhari wa leta ya Kiisilamu. Nicholson amesha kandi ko abarwanyi ba leta ya Kiisilamu bariko bahungira mu misozi yo muri iyo ntara ya Nangarhar, kandi ko bageze ku mushiro mu gihe baharurwa ku bihumbi bitatu mu kwezi kwa mbere, ubu naho bakaba basigaye badashika igihumbi n'amajana atanu. Papa Francisco umwungeri wa Ekleziya Katolika asaba igihugu cya Polonye kwakira impunzi ziza zikigana zihunga intambara n'ubuzima bugoye mu bihugu byabo. Yabishikirije ejo ku munsi wa kane mu rugendo rwa mbere arimwo mu gisagara cya Krakowe muri icyo gihugu cya Polonye, aho yagiye kwitaba ibikorwa byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe urwaruka wamuhimbazwa na Ekleziya Katolika buri mwaka. Muri urwo rugendo yatanguye ku munsi wa gatatu azorumaramwo iminsi itanu. Murambabarira, Papa Francisco aramaze kubonana n'abategetsi b'igihugu cya Polonye, abarongoye amashengero hamwe n'abamenyeshamakuru. Ategekanya kandi kugendera ahahoze hari kambi yakoranyijwemo abanazi. Polonye kivugwa ko kirimwo abayoboke b'idini rya Katolika baharurwa kuri 90% ariko bose ngo ntiba bigendera. Urugendo rw'iyo ruzorangira ku munsi w'Imana ahategekanya guhimbaza n'inkuka y'imisa muri icyo gisagara imbere y'uko atahuka. Muri Turukiya naho imigenderanire hagati ya Turukiya na Amerika isa n'icumbagira kuva aho abategetsi ba Turukiya batanguriye uruhiga rw'abagirizwa gushaka gusenyura ubutegetsi. Amerika yafatiwe hagati mu yabira mu gihe ubutegetsi bwa Turukiya buriko bukoresha igikenye, kandi mu rundi ruhande ikavuga ko ishigikiye ubwo butegetsi nyene, ivuga ko bwaciye muri demokarasi kandi barwanije abagamije gutembagaza ubutegetsi. Amerika ibicishije ku muvugizi wa Departement ya Leta ya Amerika John Kirby arabeshuza amakuru y'ibihuha ashyizwe n'abategetsi ba Turukiya ku Amerika iri nyuma y'ibyo bitero.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mukanya. Radio Jwi Amerika i Washington DC numanya wa makuru yo mu karere tuyahere mu Burundi, aho abantu 49 bafatanywe ibigwanisho mu ijoro ry'umunsi wa gatatu rishyira umunsi wa kane mu ntara ya Rumonge. Abo bantu bavuka mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi mu gipolisi bamenyesha ko amatohoza yatanguye. Fidelite Ishatse niyo nkuru adushikiriza.
abantu bafashwe hasi ibimetero 15 kugira bashike mu gisaga cha Rumonge amakuru dukura abajeje intwaro mu ntara Rumonge amesha bigihe bafatwa bari bageze mu zone ya Kizuka muri komine Rumonge ahitwa mu Kagongo igisa 3 z'ijoro abantu bafatiye kiba bajya Bujumbura Rumonge nko kuri metero 57 uva mu gisaga cha Bujumbura bari mu miduga itatu yo kugwa ku bwa yasi sanzwe yunguruza abantu n'ibintu ikorera mu ntara ya Rumonge aya makuru yemezwa na bamatari wa ntara ya Rumonge Juvenal Bigirimana kubwira ngo ntara ya Rumonge abantu bari bafise ibigwanisho bari banyegeje akoreshejwe amayeri
nabo bari bazanye ibintu bari babitekeye nka kujya batekera impunzu twetwita ibishweka kugira ngo bajye baje kubidandaza biboneka yuko ari impunzu bavuye kurangura umugabo baragerageje turamenya yuko zo mpunzu byari biteye amakenga tucya dusanga rero harimo ibyo bigwanisho byose
mu bigwanisho byafashwe nkuko Rumatari ntara ya Rumonge yabwiye amenyesha makuru harimo inkozi nezo ngo kubakashinikov amasasu yari mu gasaho arenga 1500 amagenadi ndwi hamwe n'amashaje 12 yuzuye amasasu harafashwe kandi imyambaro y'igipolisi n'igisoda mu bigize harimwo imyambaro 11 y'ibirato by'igisirikare amakoti arinda imvura y'igipolisi ndwi imisubi 12 y'igisoda hamwe n'imyambaro 39 y'igisoda ibyo bitate ni dokomba abo bantu 49 baraye bafashwe mu ntara ya Rumonge twebwe ntabo twabonye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane bari bamanukanywe mu gisagara ca Bujumbura kumvuza amatohoza naho biruko Juvenal Bigirimana arongwe ntara ya Rumonge yatanze umwidondoro wabo kubwa makuru yatanze 22 muri bo bavuka mu ntara y'uri komine Mugamba yahanuye 2 komine ya Burambi mu ntara ya Rumonge ayo makomine yo mu minsi heze yavuzwemo cyane umutekano muke muri abo bafashwe rimwe kandi abantu 12 bavuka mu ntara ya Kayanza abasigaye usanga ari nk'umwe cyangwa 2 bavuka mu ntara za Makamba Rumonge Bujumbura na Bujumbura Meri hamwe na Murambya na Mwaru nakitwa menyesheje kubijanye no kugene abo bantu bafashwe aho bari bavuye chango bari bagiye gabatari ntara Rumonge Juvenal Bigirimana avuga yuko inshuti z'ibyo bibazo zikiri umatohoza
uvuga ngo babikoze uku ngo duhabe tubivugira ngaha ngo byagenze uku mugabo ikizwi nuko abanyagihugu aribo babaye abambere barajya ama komite y'umutekano kugira ngo ibyo bintu bimenyekane
tubamenyeye kubona iyo abantu kenshi bafashwe aho bisanga bavuga iyo bavuye niyo bagana mbega bo bavuze ko bavuye bavuze ko bagana
ibyo reka tubiririza amatohoza mugabo ikizwi cyo nuko baje babyujumbura hama tubafatira mu Rumonge urumva bari baje mu bumanuko by'igihugu cyo nicyo kizwi
mu gihe abo bantu bamanukanywe i Bujumbura twaronde umuvugizi w'igipolisi bienkurikiye ubwira duhumuco ku bijyanye n'abo bantu bafashwe ariko nawe nye nta kindi yatubwiye kuko yavuze ko iki yumatohoza i Bujumbura Federate yishatse ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Rwanda naho leta y'icyo gihugu yanse icyifuzo cha bamwe cyo gukwiragiza udukingirizo mu mashuri mato mato nayisumbuye mu mugambi w'ukwikingira inda zidategekanijwe hamwe n'indwara zandukira biciye mu mibonano mpuzabitsina zirimwo n'ikiza cha sida impari zirabandanya kwiyongera kuri iyo ngingo ni nkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Eric Bagire ubusa
Muri izi makuru urubyiruko narwo ruhagaze ku murongo w'ubutegetsi kw'iki kibazo gihangayikishije ku ruhande rushyigikiye aratanga ingingo n'impamvu
impamvu dukingirizo dukwiye kujya mu mashuri twabonye ko mu mashuri harimo urubyiruko nk'uko insanganyamatsiko yacu yabitubwiraga kandi usanga mu rubyiruko higanjemo abantu bagize muri ya myaka yo kumi imibiri yabo yashaka gukora imibonano mpuzabitsina tukaba tubona ko ari ngombwa ko utwo dukingirizo tujyamo kugira ngo babashe kuba bakwirinda mu gihe batabashije kwifata indi ngingo ya kabiri ibitera nuko dusanga habaho itwarwa ryinda rya hato na hato cyane cyane ku rubyiruko nk'abakobwa bigatuma batagera ku cyo baba bariyemeje baza mu ishuri ugasanga bacikirije amashuri ndetse ikindi gituma twemeza ko tugomba kuza mu mashuri ni ukugira ngo babarezi babarera mu bigo by'amashuri babigishe buryo kidukoreshwa no mu gihe bazaba bamaze kuba abagabo n'abagore batangira kuringaniza urubyaro bamenye uko dukoreshwa kuko babisobanuriwe kera mu mashuri ndatekereza atari ugukurura ubusambanyi kuko n'ubundi ubu ngubu bataradushyira mu mashuri ariyo mpamvu dushishikariza leta kidushyiramo bwa busambanyi burako rwa tutaraza
uruhande rutemeranya n'iyi nsanganyamatsiko rwakunze no kuganzwa cyane rufatiye ingingo yo gukwirakwiza udukingirizo mu mashuri abanza n'ayisumbuye nk'amahano baravuga ko kenshi muri iki kigero hakunze kugaragaramo abana baba batarageza imyaka y'ubukure batazi kwifatira umwanzuro bagahagarara ku kwifata no kwigisha kuruta gushyira udukingirizo mu mashuri kandi ko kudushyiramo bishobora kwangiza indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda hanze y'izi mpaka Ijwi rya Amerika yashatse kumenya icyo ababyeyi batekereza kuri iyi ngingo yo gukwirakwiza udukingirizo mu mashuri hagamijwe kurinda inda zitateganijwe n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Uyu ushinzwe umutekano ku kigo cy'amashuri hano mu mujyi wa Kigali yatsembejwe irya Amerika ko atari mu murongo w'abahikaza udukingirizo mu mashuri abanza n'ayisumbuye.
Rero ni ukuvuga ngo nimba nkora mu banyeshuri karagitereza abo zose synthesis, ntabwo numva naha rwose urwaho abantu bashobora kuzana predas mu mashuri, kuko nituzana predas mu mashuri bivuga ngo mana tubahaye uburenganzira ni mugende musambane. Nyamara mu gihe tutajyanyemo predasi hamwe ushobora no kubasanga bagiye kwega amahano wenda bagiye gukora ayo mahano ukanakabukirukana tesha, ariko nushyiramo predasi ntabwo uzaba ugitesheje, bazahita bakubwira urubyiruko rw'iki gihe itakubwira ngo ibisimwe mwabizanye.
Abagize impaka zose barahuriza ku kuba ikibazo cyo gihari bidashidikanywaho. Bamwe mu babyeyi bagashimangira ko nyirabayazana wa byose ari ukudohoka k'uburere kwa bamwe muri bagenzi babo.
Habayeho rero n'umuco wo kudahana abana, niyo mpamvu ibyo byose byororotse byabaye birebire. Nta mwana ugihana, uramana umwana ugakubwira ati ngende ihamagarira polisi, ngira ngo hagarutse umuco wa kera w'abanyarwanda n'abanyarwandakazi bagahana umwana, umwana arahanwa guhana umwana si icyaha, ngira ngo ibyo ari byose hari icyo byatanga.
Hari bamwe mu barezi batemera kwerura kandi bashyigikiye ingingo yo gukwirakwiza udukingirizo mu mashuri abanza n'ayisumbuye. Abafite ibitekerezo bihabanye n'ibyabo bakavuga ko icyangombwa ari ugushyira ingufu mu kwigisha n'umwarimu mu mashuri abanza.
Ngewe ubwo numva habaho ababyeyi kwegera abana cyane, noneho n'abarezi tukegera abana cyane tukigisha ibyo bintu kuruta uko twafavoriza agakingirizo.
Umuntu yavuga ngo ahubwo kuki mutabikora?
Turabikora ariko ku mashuri gusa ntibihagije.
Habaho kwigisha ariko hakabaho no kuvuga ngo uwo byananiye kagakingirizo hari cyo kaba kamutwaye.
Uwambwira gute ngo umwana wo muri primaire ananirana? Ntabwo bishoboka. Uwo nyine ni nka wa wundi ushobora kukunanira nk'uko umwana ashobora kuva mu rugo akagenda akiba kandi ataburaye.
Zimaka zirazamuka mu rubyiruko nyuma yaho mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka Minisiteri y'Uburezi kimwe n'abahagarariye amadini mu Rwanda bagira uruhare rutaziguye mu guteza imbere uburezi bamaganiye kuri iki cyifuzo cyo gukwirakwiza udukingirizo mu mashuri yisumbuye. Magingo aya ikibazo kirakomeza kuvuga ko kiriho ariko nta mibare yavuba igaragaza uburemere bwacyo, haba kubare n'abangavu batwara inda zitateganijwe n'abandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zirimo icyorezo cya SIDA. Eka bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Kuva ku itariki ya 25 kugera ku itariki ya 28 z'uku kwezi kwa 7, ishyaka ry'abademokrata rizahurira mu ikoranero kaminuza convention mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania. Intumwa zizaturuka mu gihugu cyose kugira ngo zimike ku mugaragaro kandida wabo mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bazashyiraho kandi n'amahame bazakurikiza mu matora yo mu kwa 11 gutaha. Radio yanyu Ijwi rya Amerika izaba ihababereye.
Kubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hillary Clinton yararengeye ibibazo bitari bike mu buzima bwiwe n'ivyerekeye politike mu kuba yabaye umupfasoni wa mbere mu mateka ya Amerika agenywe n'umugambwe ukomeye kuwuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu. Ibindi kuri Hillary Clinton turabishikirizwa n'umenyesha makuru wacu Diane Nini Nahazwe.
Haraheze imyaka 8 umufasoni Hillary Clinton ahakije gutsindira ikibanza cy'umukuru w'igihugu yamuka mugambwe w'abademokrate. Ico gihe Clinton yatahukanye amajwi agera ku miliyoni 18 ariko akugwamo na Barack Obama yari mu mabanga y'ukenguza amateka. Mu ijambo yashikirije muri ico gihe Senator Clinton yaribukije ico yise intambamyi zikomeye yahuye nazo nk'umufasoni, ariko muri make yiruhutsa yemeza kutazohesha agira ati naho tutashitse aho twashaka gushika ivya dukomereye muri kahise bisa nk'ibirangiye mwakoze cyane. Amajwi agira ku miliyoni 18 ni menshi, umuco uratamanzuye, ivyizere ni vyinshi, ntankeka ko ejo ari heza cyane. Wawundi ati iryavuzwe riratashe. Ubu noneho Madame Clinton yagenye guserukira abademokrate, igisigaye akaba ari ukumenya niba azokwegukira intebe y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaramuka atahukanye iyo ntsinzi naho mu kwezi kwa 11 umufasha wa perezida Bill Clinton yigeze kuramutswa Amerika azoba yiswe Madamu Presidente, inyuma yaho yagiye arazezeshwa amabanga atandukanye muri Amerika harimo ubukenguza amateka no kuba umunyamabanga mukuru wa Leta ya Amerika. Amatohoza yakozwe yerekana ko umufasoni Clinton afise batari bake bamushigikiye n'abandi batamwerekwa. Ayo matohoza arerekana kandi ko ari mu bantu bakomeye cyane bamamaye ku isi. Abagize amahirwe yo kumumenya no kugendana nawe bemeza ko ari umufasoni w'injunja yamariko atwenza abantu mu bwitonzi ntangere. Yamara ubuzima bwiwe ngo ntibworoshe ko wari we wese ahuta bumenya kuko yisanzura gose bari kumwe nabo bamenyeranye. Hari urundi ruhande kw'abandi batemera Madame Clinton bamuhura ko yobafata minenegwe amabanga jeje. Abo batanga akarorero ka hafi kaho yakoresheje adresi yiwe ya email mu kurungwika ubutumwa bw'akazi hari mu kiringo ca mbere ca leta iramutswa Obama. Ariko vyukuri Hillary Clinton ninde? Madame Clinton yavukiye muri quartier ibayabaye cane y'umuji wa Chicago mu 1947. Mu gitabo Mama we Dorothy yiyandikiye kivuga ubuzima bwiwe mu 2003 yarerekanye ko ubuto bw'umukobwa wiwe Clinton bwari bwuzuye umunezero. Se yari mu mugambwe w'abarepublikani kandi akabihagarara ko cane. Nyina nawe yarashigikiye ivyumviro vy'abademokrate mbere ngo nivyo vyoba vyacirinze inzira ya politiki Hillary. Yamara nyina wa Hillary Clinton we ntiyorohewe mu buzima nk'uko vyatangajwe n'umukobwa wiwe mu majambo yagiye arashikiriza ariko ari yamamaza. Dorothy yatawe n'abavyeyi biwe afise imyaka 8 aho bamurungika kubana na sekuru na inakuru batamushaka bari baba mu gisagara ca Los Angeles. Kime gusa abantu atacu bapfana bamubaye ko cane bamuha amahigwe yo kubaho nk'abandi bana. Umwe mu bigisha bamwigisha yarazara namugemurira imfungugwa kugira muremeshe akanatezura amubwira ati Dorothy we uyu munsi nazanye imfungugwa nyinshi. Cyo kime n'indi miyabaga Hillary Clinton yakuze ari mu mugambwe w'abarepublikani yitayeho cyane kuri politiki y'igihugu ciwe. Yize ku ishuri ryitwa Wellesley College aho ndetse yavuze amajambo akomeye igihe hatanguzwa kuri iryo shure igisata c'abakobwa mu mwaka w'1969. Avuye kuri iyo college yabandanirije ku ishuri ry'amategeko gitiriwe Yale aho yahavuye ndetse ahindura ivyiyumviro vya politiki ava mu barepublikani aja mu bademokrate. Ni kuri iryo shure neza na neza mu bubiko bw'ibitabo bibliotheque mu gifaransa yahuriyeho n'uwahavuye abo umufasha wiwe Bill Clinton. Hillary Clinton na Bill Clinton bahavuye bashinga ugwabo mu 1975 babona kwimukira muri leta ya Arkansas. Bill aturukamwo kandi yahavuye anayobora. Hillary na Bill Clinton bafitaniye umwana umwe yitwa Chelsea yavukiye muri ico gisagara se yararongoye. Hagataho ni muri iyo leta umunyamakuru mu vya politique Ron Fournier yamenyaniye ubwa mbere n'umuryango wa Clinton yavuye abene inshuti zikomeye kugera Clinton abaye perezida wa Amerika. Bimwe mu vyo umunyamakuru yemeza nuko Hillary asumba ubwenge n'ubukerebutsi Bill. Mu majambo atomoye umunyamakuru Ron yivugiye ati nduguruye twa mugina ari nka hamwe noramuka mfise gutora umwe mu bo dusangira agacupa hagati ya Bill na Hillary nuhitamo Hillary. Hillary aratera inkuru agatwenza ntiworaba ndugaye twa mugina. Bob Weiner yahoze avugira leta ya Amerika ku ntwaro ya Bill ku ruhande rwiwe avuga ko Hillary ari bitumwa ko igihe cyose habaye ingorane kandi gitangaje ariko yamafite inyishu ibibazo abatuwe. Ku bwa Bob ngo uyu mufasoni asumbye ubukerebutsi n'ubwenge umushinga ntahe wiwe Bill nk'uko abisumbya na Perezida Obama. Cyo bikoze umushinga ntahe Bob aragwa akagaruka yibutsa ko Barack Obama na Bill Clinton bafise impano yo kuvuga bakajijura mu majambo akomeye ariko Hillary atagira. Umushinga ntahe Bill Clinton yabaye perezida mu mwaka w'1992 igihe yari muri ayo mabanga hakomeje kuvuga ko yoba yarenze ibigo n'uwitwa Monica Lewinsky ariko inama nkenguzamateka iramweza mu kubibeshuza. Naho biri uko nicabujije ko Hillary agwana n'ubuzima akicina inzira yiwe ya politiki adafatiye kuri kahise k'umugabo. Mu 2000 yatuye nk'umusenateri wo muri leta ya New York. Mu 2006 baramwongera. Mwaka 2008 naho Perezida Obama amugena nk'umunyamabanga mukuru wa leta arongoye. Hillary Clinton muri rusangi amaze kugendera ibihugu 112 aho hose yagenda araca akabagiye yibutsa ko amateka y'abafasoni ategerezwa gukingirwa bikomeye. Perezida Obama na madamu wiwe Michelle Obama bakaba bashigikiye cyane gose uyu mufasoni muri indwi ndetse Michelle Obama yaribukije mu ikoraniro rikomeye ry'abademokrate ubutwari bwa Hillary. Aha mu majwi yiwe yagize ati
What I admire most about Hillary Icyo rero nkundira Hillary nuko atateshejwe ngo ate yamye azica ashaka ntiyamye shima na rimwe inzira yoroshe.
And Hillary Clinton has never quit on anything in her life.
Bimwe mu byo Hillary Clinton ariko ahiganwa na Donald Trump akeneye gusumba no kugira intege kuko ibihe bya politiki arimo birakomeye cyane. Amatohoza akerekana ko abanye politiki babiri begeranye cyane mu bitigiri by'abashobora kuzobatora. Yamara abasubiza neza amasi inyuma muri kahise ka Madame Hillary Clinton bemeza ko uwo mufasoni azorwana kwa shoboye kugera umunsi amatora azobasamburira be na Trump.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Itariki 28 z'ukwezi kw'indwi ni isabukuru rigira 65 aho ishyirahamwe mpuzamakungoni rihimbaza ishyirwa mu ngiro ry'icyemezo kijyanye no gusaba ubuhungiro. Icyo cyemezo cyiswe icyemezo cyo mu 1951 ni icyemezo mpuzamakungu gisigura neza impunzi icyo ari cyo kikerekana uburenganzira bw'uwo wese ahawe ubuhungiro. Icyemezo cyerekeye ubuhungiro ni cyo cyabaye icya mbere mpuzamakungu ku bijyanye n'ubuzima bw'impunzi uhereye ku itegeko rivuga ko igihugu cyakiri impunzi gitegerezwa kuzikingira. Icyo cyemezo kivuga kandi ko impunzi zifise uburenganzira harimwo gusengera mu idini zisanzwe zirimwo, kuronswa impapuro z'ingendo no kwemererwa kugira urujya n'uruza. Ibwirizwa shingiro rya ONU rijyanye n'impunzi rivuga ko impunzi zigengwa n'amategeko y'igihugu cyazakiriye. Ikindi gikomeye ni uko icyo cyemezo gisigura neza ko impunzi idashobora gusubizwa inyuma mu gihugu yaje iturukamwo igihita byipfuza. Igitabo kivuga ku byerekeye impunzi cyanditswe mu mwaka w'1945 igihe abantu bashika ku 40 million bahungira mu bihugu bya Buraya bahunze ingwano y'isi yose ya kabiri. Muri iyi myaka turimwo hari ibindi bibazo bikomeye bituma abantu bahunga. Ibibazo bititaweho kuva icyemezo cyerekeye impunzi gifashwe. Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi HCR rivuga ko bashika ku 20 million ku isi ari impunzi. Ni nacyo gituma kuri iri sabukuru rigira 65 rihimbaza ishyirwa mu ngiro rya kimwe mu byemezo bikomeye by'ubuntu duhurirako, nitwibagire kahise kacu kandi twirinde kugasubiramwo, twugurura imitima yacu impunzi aho ziri hose gushika igihe zisubiye iwabo.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Juti mwese moduteza amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha ya marambona mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana agarutse muri studio kugira bibutse ingingo nkuru zari zigize amakuru yabashikirije. Aloyisi,
urakoze Fidele. Amakuru twabashikirije muri Amerika, Hillary Clinton ahije kwemera ku mugaragaro mu ikoranyiro kaminuza ry'umugambwe w'abademokrate rikora ibera mu gisagara cya Philadelphia ko agiye guserukira uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa 11 uyu mwaka w'2016. Muri Nigeria naho ishyirahamwe mpuzamakungu ni rimenyesha ko rihagaritse imfashanyo ryahora riha abanyagihugu bo muri leta ya Borno muri ico gihugu ca Nigeria ku mvuzo z'umutekano. Ni nyuma yaho ikamyo za UNICEF zitwaye imfashanyo zigwiriye mu mutego w'abantu bitwaje ibirwanisho batamenyekanye ejo ku munsi wa kane. Abasirikare batanu nabo ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barakomerekeye muri Afghanistan ni mu gihe bari mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba bafatanije n'inteko za Afghanistan ku magenekerezo ya 2024 na 2025 z'uku kwezi kw'indwi. Papa Francisco umwungeri wa Ekleziya Katolika asaba igihugu cya Polonye kwakira impunzi ziza zikigana zihunga intambara n'ubuzima bugoye. Yabishikirije cyo ku munsi wa kane mu rugendo rwa mbere arimwo mu gisagara cya Krakow ni muri ico gihugu cya Polonye aho yagiye kwitaba ibikorwa byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe urwaruka wamuhimbazwa na Ekleziya Katolika.
Nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika byo kuri isaha aha niho bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi mukanya ibiganiro byacu birabandanye.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.